ikaze bakunzi badususuruke kuri radio ijwi rya Amerika twagarutse muri wa mwanya mwiza w'umuziki nari mwiza muri kumwe muri dususuruke duhora dufata akanya ko kubumvisha indirimbo nshasha uyu munsi turabumvisha indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zitatu z'ukwa gatanu reka dutangure kuva ukwezi kwa gatanu gutangura badundika ku mudiho wa Mologo iyo ndirimbo iri kwirabica biracika yanditswe n'umufasoni KDK nk'uko tubisoma mu majambo aherekeza iyo ndirimbo iri kwirahera KDK yanditse indirimbo Mologo ayandikira abagenzi biwe bari bafise isabukuru y'imyaka 25 bubatse ico ciyumviro agiha umugwi We Love Music w'abarundi hacasohoka indirimbo iryoshe cane ifite amasanamu meza cane bayise Mologo nisubiramwo ry'ingene abo bakunzi bamenyanye ni nkuru y'urukundo koko umviriza hamwe na We Love Music bari kumwe na KDK bakunze badususuruke ari umunsi wahari wabavyeyi amatariki aratandukanye ku bihugu gusa ahenshi bahimbaza umunsi mu kwezi kwa gatanu umuririmbyi w'umurundi Yoya Jamal yarayasohoye indirimbo yise Mama amajambo ayagiza umubyeyi wiwe ko atacyo yamuburanye amuhaye n'amashungwe Christopher Muneza n'indirimbo y'urukundo ati naramenye ko wanyivye ubwenge ndabibona ndi kumwe nawe yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu. Agira ati ntabikunda kubera kuguma umpamagara izo emoji z'imitima zimujya umutima. Ayo namwe mu majambo y'indirimbo ntabikunda y'umurundi Double J yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu. Umvirira
Yeah. nagaze Shari wanje nabikunda kuwa muneri funa Oya nukuri nabikunda mukabgura tikuna You need a my bibe Yere kambandi okipe Pani kumwe nungana Ichuki unga narenzi sana Kupaturi kujasha Kinga izo emoji zimitima zimugye mutima izo message wa mutuma zira musisema vamoko shiri wanje nabikunda ma oya nabikunda ma oh 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 ai ya yuko shiri wanje nabikunda ma oya nabikunda
WJ muri ntabikunda iyo amazi misatekereje abari ko aritegura kuduha umuzi kuryoshe uwo nawe ni munyarwanda King James inyuma y'indirimbo akayobe yaririmbanye na Manikiani haheza amezi atatu inyuma kandi ya ubanguke haheza amezi atandatu isohotse King James yagarutse araturirimbira indirimbo y'urukundo yise ejo umviriza ni King James muri no ndirimbo ejo yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu
ikinika Nibyo byango sumutima uraberewe usukwawe koko uruwanje nibyo oh 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 ubesho imibuja nzabyuka Ntangiriro cya ubuzima bucya ubu ni njye nawe ni mani ishatse urabyumvute umukundwa inzozi zacu ziyimpamo hindukira umwere ubundi umugabo
America ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Mwiriko mumbiriza dususuruke kwi radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turiko tumvisha indirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zibiri z'ukwa gatanu. Reka ndabahiyindi yitwa Ndiki. Umurundi Vishulov ati Ndiki atabantu. Nokoriki atabantu. Nakamokeza kugukundana hagati yacu. Uwo ni Vishulov mino ndirimbo Ndiki yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu.
Ndiki atabantu, choboyiki atabantu.
Hamwe mu kukwezi kwa gatanu abo nabo novuga nka Gad ari kumwe na Nel Ngabo hamwe na Kenny Sol badusohoye indirimbo bise Molomita ayo majwi atatu ayahimbaye umviriza
vie désolé, mon ami, tu sais que tu es belle. C'est un peu qui t'en a, avec toi la vie est belle. If you wanna tell me,
tell me now.
And if you wanna hold me now,
hold me,
hold me. Girl, I need you in my bed. Quand tu ricordes non non nejo, alico lico ligo cre. Tu m'as soigné na le mi otio esto. Mira na mi re, como siempre seca seca, baby yo.
Tisemba ni muririmbyi w'umurundi akiri muto asohorera indirimbo ziwe muri studio rurangiranwa yitwa Colors Studio iri mu gisagara cha Berlin mu Budagi. Tisemba nguyu muri no ndirimbo aherutse gushira habona yayise kila siku canke buri munsi.
Bad bitches saying, once you pay, I'm no refunding. Just getting started. Tell me that DJ bounce my rhythm. Don't stop the party. Oh, you must in the pack of buche. Don't party all night till this morning. And keep on drinking all night till this morning. Bomba go spending on my head out till this morning. But he must go on. Sabrina, I send her my location. We in that room, she said, nah, oh, like your vuvuzela. She started playing the gong. Yeah, it's your only sounds good. Our jam to the hands, and we everybody take shots with me. Plenty girls in my company. It's your only sounds good. Our jam to the hands, and we no stress, take time.
Mundi abakunzi badusuruke ndangirije kuba hino ndirimbo kosho muzokumva aho barundi bicaye baharira ngo indirimbo y'umwaka ni kosho ya dramati abandi bati sigaho ni mologo ya We Love Music murumva ko kosho ya nyudze abakunzi b'umuziki kosho ni indirimbo y'umurundi dramati
I'm Leo
singa mesha bonita ngo I don't know how to say iyo fatishije ndize na Mechita, sinio veranya, ukomba nipo ye, sinje gerezu mutima, bani gizi nama, shanti tonda, waza nubu daramba nga osama, adiru zama vara na nyama choma, I'm gonna treat you right and love you hard, cause on you go. Funny keeping it, it's a new era. Think
kwibira hari ndi bitch you mesha ibirinyuma. I need you to understand if I let you down. Sukutari lebo jande uri mwizisha. So far you my darling, trust me you are. Even if what you heard may be true, I love you. Jose nuru gamba, tuzo rugwana. If I let you down, kuzunyumbe nikondimye. Abusa kumfani kipine, ije nyoro era. Ninge chumoka, kuzimbalize. Ukie kondu mubea.
Zera kumwahimbawe no kumva zino ndirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda. Ukwezi kwa gatano ntikurahera, ziracaza. Erega umurundi DJ Fernando yaraduhonjeje yagiye gusohora yitwa Corazon. Muraba hafi. Nakoze kubona natwe mu dususuruke bari hirya ya Amerika na niri munza twabifurije kuroranirwa ahiwanyu.
Ensemble, oh, mi corazón, yeah.